Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Amafaranga leta igenera abinjiza ibintu mu gihugu badatanze amakori yabandanya duga. Akarorero amafaranga leta yakoresheje mu mwaka w'2020 ushira uw'2021 amafaranga yagiye mu binjiza ibintu mu gihugu badatanze amakori angana n'imiliyaridi 157 z'amafaranga y'amarundi mu gihe leta iba yategekanije miliyaridi 18. Ubwo busumbasumbane bukaba buhagaritse umutima abahinga mu by'ubutunzi aho babona yuko leta ihatakariza ibitari bike mu butunzi. Noneho kugwa iki kugira amafaranga agererwa ico gisata ntabandanya b'umurengera. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko co kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2028 rusama umwaka w'2022 mukagishikiritwa na Josine Kaze ndabahaye ikaze. Yishura ku bibazo by'abashinga amateka ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2023 sama uyu mwaka umushikiranganje w'ikigega cha leta Domitien Deho Kugayo yamenyesheje ko bigoye yuko leta itegekanya neza amafaranga agenegwa abinjiza ibintu mu gihugu batarisha amakori. Emile Nibasumba wa Radio RPA yarakurikiye ico kiganiro aratubwira mwido nido.
Umugwi wa maho ujejwe ivy'ubutunzi mu nama nshingamateka umushikiranganje w'ikigega cha leta yawishuye ko hazokongerezwa inguvu mu gutunganya ibijyanye n'amakori n'amatagisi ahebegwa bakura ibintu hanze kugira ngo angane n'ayaba yategekanijwe naha yategekanywa ari miliyaridi 18 z'amarundi mu mwaka w'amafaranga w'2020 ushira w'2021. Ayo makori n'amatagisi yahebwe yararenze miliyaridi 157 ni hafi inshuro 10 ayari yategekanijwe. Ayo mahera akaba yagiye ararenga urugero rwategekanijwe kuva mu 2015. Kuri uwa mbere ariko arasigura integuro y'ibwirizwa iraba ingene leta yakoresheje uburyo mu mwaka w'amafaranga w'2020 ushira w'2021 umushikiranganji Domitien Ndiho Kubwayo yavuze ko bigoye gukurikiza ibiba byategekanijwe mu bijyanye n'ayo makori n'amatagisi ahebwa.
Once your project of development, the Yamba International, you won't have a contact. So say I Zakuwa, now Zaku the Lichin of Oba Kunzone, there's only Nabia Media Development of Zakro, Tubura Kios, in that name. Nichotime, Nababa, Babu Datunga, because Jelanta Sura Kuzan Mugambu Emere, Mugambu Emere, that can recall a canayo, you see it, Namuku, Nanaku, Nanda Kelechu, the Santa Turimu Mateo.
Kuva mu 2015 igice kinini cyane cy'ayo makori n'amatagisi ahebwa na leta bita exonération mu gifaransa yahebewe abikorera utwabo bita investisseur privé mu gifaransa mu mwaka w'amafaranga w'2020 ushira w'2021 abo bagwizatunga bigenga bakaba bonyene bahebewe imiliyaridi zirenga 127 157 zahebwe na leta muri uwo mwaka.
Fosendi Kumana muhinga mu by'ubutunzi ntaje umunwa kubgiwe ibijanye n'ubwo burusho bikwiye guhagarikwa hamitegeko ritunganya ibijanye n'amakori rikabanza rigasubirwamwo. Mukurikire yari kuri micro ye bagenzi bacu bo muri television Renaissance.
Ibijanye n'ama exoneration tukuvuga ko arakamara maza muri iki gihugu cyo Burundi. Barakunda kuvuga ngo ama exoneration ngo atangwa ngo kubera ngo abantu ngo borohereza ngo abagwiza tunga. Oro ntaja muri byo kohereza abagwiza tunga menshi agenda mu bindi. Naya giye mu byabagwita ngo kohereza abagwiza tunga usanga batagenda ngo barabe neza icari karakora. Namwe bigira abagwiza tunga ugasanga ni ba bantu bafise ubutegetsi ahana hariya babanye politike baba tegetsa kura ku rubigize ngo nabantu bagwiza tunga ngo niyo ma societe bagwiza tunga ngo ngutegeza ngo hari imodoka nguzana ngo ari imwe mu kintu nguzana kubera ngo uri umushinga amateka ngo uri umushikiranganje ngo uri iki ngo uri mu general ngutegeza kuzana ngo utari shikuri ibyo ugasanga abantu ariko arabira ko amakori imwe rimwe ugasanga ni benshi umuntu akiha exoneration ngo nuko ari ikemabanga agasubira kwiha indi exoneration ngo yoroje kubera ari umugwiza tunga amategeko atanga exoneration mansi ni menshi ariko ngo nizawo bera arabona ngo api yacitsa debe yose mutanga exoneration hariho umushikiranganje ngo bikeka cyare arashobora gutanga ubwiwege niba navuze ngo namategeko bigarukirizawe hama rero nta transparency ingene ni gukorerwa mu muco hakaba na evaluation mbega yagiye muri exoneration zo miliyoni 100 za muri exoneration igihugu cyungukiki mu myaka 5 wasanze ari miliyoni 10 n'ayandi y'amarundi araho onye ngo amaze kugana ngo na ma exoneration ukarindira iyo investissement yabaye ukarondera ubwo buzi bwatanzwe ukabura mugabo ugasanga leta agahombo kari muri leta ni kanini amashuri hamwe ntiyubatswe neza abana biga bicaye hasi abanyeshuri baronke bourse ugasanga ni ngorane niki mugahari naho ngo ama exoneration miliyari 100 akaje kari kadahagaraye igurishura kuvaho kiri njye tubanza ko ama exoneration banza guhagarara yose ahandi leta itumisi ubuvansiyo niko bavyita leta itoza amahera twese tugatanga amakoni uwishaka gufasha ikabusa ubuvansiyo
Ishirahamwe rijejwe gutoza amakori Ober rirekana imigwi 6 isanzwe yegwa n'ubwo burusho bwo kutariha amakori kuvyinjira mu gihugu. Umugwi wa mbere ugizwe n'abagwizatunga hagakurikira imfashanyo zo hanze zigenewe leta. Umugwi wa gatatu ugizwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu. Umugwi wa kane urimo amashirahamwe atarondera inyungu za leta, amashengero n'amakoperative. Mu mugwi wa gatanu tuhasanga abashinga amateka n'abakenguza amateka, hanyuma mu mugwi wa nyuma ugizwe n'abategetsi mu gisirikare no mu gipolisi. Ni hano duce dusozera ikiganiro ku isoko cuno munsi. Josine Kaze nije nariko ndakibashikiriza, ndabahaye isango kuwa gatandatu za mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.